VOA. Eddie, nici uite America. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri isaha kuri mikoro 18 FD niyo ngabo bandanya kutwumviriza kuri radio nshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Radio America FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
uburyo abanyarwanda bavuga ko bagira uruhare mu mihigo biri munsi ya 50% ubuvugizi tugenda kubona nubwo umuturage tuvuga ngo ntabwo azi yize icungamutungo bishyize mu mvugo ye ntabwo byamubuza kugira uruhare.
Uwo ni Professor Anastase Shaka ayoboye urwego rujejwe intwaro ibereye mu Rwanda. Korea ya ruguru yagerageje uno munsi wa gatanu ubwira gatanu ikigwanisho ruhonyanganda hafi igisagara cya Pungye. Abagwanyi butegetsi mu gihugu cha Syria bo mu mugwi Fata al-Sham bemeje ko umuyobozi mukuru w'uwo mugwi yishwe. Jean-Ping umunyepolitiki atavuga rumwe na leta muri Gabon yitwariye ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 27 z'ukwezi k'umunani. Aya makuru n'andi makuru twabateguriye kuri iyi saha turayabashikiza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Igihugu cya Korea ya ruguru cyagerageje uno munsi wa gatanu ubugira gatanu ikigwanisho ruhonyanganda hafi y'ikibanza cya Pungye. Nico kigwanisho ruhonyanganda gikomeye cyane ico gihugu kigerageje gushika ubu. Leta ya Korea ya ruguru yatangaje kwigeragezwa ry'ico kigwanisho ruhonyanganda ryagenze neza. Abategetsi b'ico gihugu bamenyesha kwigeragezwa ry'ico kigwanisho ari nyishu ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abansi ba Korea ya ruguru badashaka ko ibigihugu gifise ibigwanisho ruhonyanganda ibihano bagifatiye. Abategetsi ba Korea ya ruguru ntibamenyesheje amakungu imbere y'igihe ku mugambi wabo kugerageza ikigwanisho ruhonyanganda. Korea ya ruguru yararashe misile balistike zitatu zageze hafi ku birometero igihumbi mbere yuko zigwa mu ibahari hafi y'igihugu cy'Ubuyapani. Iraswa rya mamisire ryari yamirijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'abandi bategetsi bari bakoraniye mu gisagara cha Hanzu mu gihugu cy'Ubushinwa mu nama y'ibihugu biteye imbere n'ibiko biratera imbere bigize umugwi G20. Itariki 9 z'ukwezi kw'9 zihimbaza imyaka 68 ibirangiye Korea ya ruguru ishinzwe. Muri kahise Korea ya ruguru yahimbaje iyo tariki mu kugerageza mamisire n'ibigwanisho ruhonyanganda. Umutegetsi akomeye w'umugwi ugwanya ubutegetsi mu gihugu cya Syria Fata al-Sham yarapfuye. Abagwanya ubutegetsi bavuga ko indege z'ingwano zateye amabombe ku bategetsi b'umugwi Fata al-Sham bari mu nama hafi y'igisagara cya Aleppo. Abu Omar Zarakeb azwi kandi ku izina rya Abu Hajer al-Homsi yishwe mu gitero cy'indege z'ingwano cagizwe mu gice kiri mu karere ka Aleppo. Abagwanya ubutegetsi bavuga ko ico gitero gishobora kuba cagizwe n'indege y'ingwano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ibihugu indege z'ingwano zagize ico gitero bitaremezwa icese. Umugwi ugwanya ubutegetsi ifata al-Sham wahoze ukorana n'umugwi al-Qaida watangaje urupfu rwa Abu Omar Sarakeb ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter. Sarakeb avuga ko yari umwe mu bayobozi bakuru mu mugwi al-Qaida mu gihugu ca Iraq. Yaragwanije inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe zari zigaruriye igihugu cya Iraq mu mwaka w'2003 imbere y'uko aja mu gihugu cya Syria aho yabaye umutegetsi akomeye mu vya gisirikare w'umugwi wahoze witwa al-Nusra Front wahindutse mu nyuma yaho Fata al-Sham inyuma yuko utandukanye n'umugwi al-Qaida. Jean-Ping umunyepolitiki atavuga rumwe na leta mu gihugu cya Gabon yitwariye ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 27 z'ukwezi k'umunani abisabwe n'amakungu. Ivyo bitangazwa n'userukira uwo mugambwe aserukira Jean-Ping mu rwego rw'igihugu rujeje gutunganya amatora Paul Marie Gonjut. Abategetsi basavye Jean-Ping kwitwarira ivyavuye mu matora mu masentare y'igihugu barimwo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon. Gonjut avuga ko Ban Ki-moon n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu c'Ubufaransa Jean-Marc Ayrault na bamwe mu bategetsi b'ibihugu byo muri Afrika basavye Jean-Ping kwitwara muri sentare ijeje kubahiriza ubwirizwa nshingiro mu gihugu ca Gabon. amenyesha ko bashaka ko makungu agira ico akoze kuri Gabon kubera ibintu bishobora ngo kumera nabi kurushiriza hamwe atacokogwa. Jean Ping yagiriza abategetsi b'igihugu ca Gabon ko bivye amatora, yatangaje ko ariwe yatsinze amatora. Yatangaje ko abacamanza bahengamiye ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi n'umuryango wa Bongo watwaye igihugu ca Gabon mu kiringo kigera ku myaka 50. Radio Sud America Washington DC ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukandida w'umu Republika Donald Trump mu kiganiro yahaye television ya Leta y'u Burusiya yerekanye amazinda kubivugwa ko Burusiya buriko bugerageza guhindura uburyo abanyamerika bakwiye gutora mu kwiba amabanga bakoresheje ubuhinga bwa none. Muri ico kiganiro ceje kuwa kane kuri television RT America cabaye ku munsi cabaye umunsi umwe inyuma yuko Donald Trump ahayagije president w'Uburusiya Vladimir Putin mu kuvuga ko ari umutegetsi akomeye kurusha president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama. Ivyo vyaranebaguwe na president Obama n'aba Republika. Umunye politika yiganwa na Donald Trump mu Democratic Hillary Clinton eranebaguye Donald Trump ku migenderanire hagati y'abafasha biwe n'abanyemari bo mu gihugu c'Uburusiya. Donald Trump yagize ico kiganiro n'umumenyesha makuru amazi gihe muri uwo mwuga Larry King yatanguye ico kiganiro avuga ko we na Donald Trump ari abagenzi bazinanyi haheze imyaka myinshi. Larry King mu nyuma yaho yabajije Trump ku makuru avuga ko Burusiya aribwo buherutse kwiba amabanga ya komite y'umugambwe w'abademokrati ku rwego rw'igihugu. Trump yatangaje ko atanyuzwe kuri ivyo vyagirizo. Trump avuga ko bishobora kuba atari byo, avuga ko bishoboka ko abademokrati boba bari kubagira iremendanye. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yarahakanye ko hari uruhara yagize muri ico gikorwa cyo kwiba amabanga. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mubandanya kutwumviriza kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi, mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Mu birori byo kugaragaza amasezerano ku bikorwa by'iterambere by'umwaka w'2015 n'umwaka w'2016 yasojwe no gutegekanya amasezerano yo mu mwaka w'2016 n'umwaka w'2017, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko uturere tudakora neza twama mu kibanza cya nyuma bifatira ahanini ku bayobozi badashyira hamwe mbere baraba ngo inyungu zabo gusa. N'inkuru yakurikiranye n'umumenyesha makuru wacu Asumutakaboye.
Gahunda yo kugaragaza uko imihigo y'umwaka urangiye no kugaragaza imihigo y'umwaka mushya ihuza abayobozi bose bahagarariye abandi kuva ku rwego rwo hasi kugera kuri Perezida wa Repubulika. Mu muhango wo kugaragaza uko imihigo ya 2015-2016 yeshejwe no guhiga imihigo mishya ya 2016-2017, uturere twaje inyuma mu kwesa imihigo twanenzwe cyane n'abayobozi bakuru b'u Rwanda barimo Perezida Paul Kagame ndetse na Minisitiri w'Intebe. Aba bayobozi bagaragaje zimwe mu mpamvu zituma uturere tumwe tubutwa nyuma, inyinshi zikaba zishingiye ku mikoranire idahwitse y'abayobozi hagati yabo. Perezida Kagame:
mu kudakora neza aba baba bivugwamo bo baba bafitemo inyungu, inyungu zikaba izawe abandi bose bagahomba abo wari ushinzwe. Hari ikintu kigenda kigaho cy'imikorere mibi yo kudakorana kuyobora urwego runaka, ntabwo bivuze wowe gusa, bivuze uru rwego n'abarukora. Ubuyobozi navugaga ntabwo ari ubuyobozi bwa nyamwigendaho, ntabwo ushobora kubuhagije wenyine, ugomba gukorana n'abandi kugira ngo ukore ibikorwa. Nta kundi nabona nasobanura impamvu y'ukuntu abantu batabyumva ngo dutere intambwe. Igisobanuro cyonyine nakumva ni ukuvuga ngo aho bitagenda neza ni ukubera ko abayobozi bareba inyungu zabo ku giti cyabo gusa.
Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi yavuze ko mu byagezweho mu mihigo mishya harimo kuba harashyizwe harahanzwe imirimo mishya itagendeye ku buhinzi n'ubworozi irenga 200,000. Avuga ko ingo 669 zabonye amashanyarazi nubwo umuhigo wari ukuyageza ku ngo zirenga 224. Uyu muyobozi avuga ko mu mihigo y'umwaka wa 2016-2017 hateganijwe ko ibyoherezwa kwoherezwa hanze biziyongeraho 8.5%. Imbaraga ngo zikazanashyirwa mu kohereza hanze imbuto, imboga n'indabyo. Mu guhanga imirimo ngo hazahangwa imirimo 300,000 itegamiye ku buhinzi n'ubworozi. Mu mihigo y'umwaka wa 2016-2017, Minisitiri w'Intebe kandi Anastase Murekezi yavuze ko abana bose mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 12 bazafatira amafunguro bose saa sita ku bigo bigaho, kandi abana bafite ibimenyetso by'imirire mibi bagahabwa amata ku ishuri. Mu mwaka wa 2016 nibwo gahunda yo gusinya imihigo yatangiye, hagamijwe gukorera hamwe no gutuma abantu bagira ibikorwa ibyabo, bityo bikihutisha gahunda zigamije iterambere ry'abaturage. Abaturage bakunze kugaragaza ko uruhare rwabo mu mihigo ari ruto cyane, ko abayobozi babo ari bo babatekerereza.
Twebwe gusa bitugeraho tubishyira mu bikorwa gusa, bikana rimwe bikunda no kutugora kubishyira mu bikorwa kuko biba bidutunguye.
Nk'ibyerekeranye n'ingingo twagombye kwiga, baje kubitubwira nka byafatiwe n'umwanzuro. Kugira ngo rero ikintu cyafatiwe umwanzuro umuturage ajye kukivuguruza ntabwo byoroshye. Babandi bamaze gufata iki cyemezo bakuke nabi.
Ubushakashatsi buherutse gukorwa n'ikigo gishinzwe imiyoborere RGB nabo bwashimangiye iyi mvugo y'abaturage, bwerekana ko mu turere 25 twakoreweho ubushakashatsi, abaturage bangana na 51% ari bo bonyine bagaragaje ko bagira uruhare mu bibakorerwa. Profeseri Shyaka Anastase, umuyobozi wa RGB.
Uburyo abanyarwanda bavuga ko bagira uruhare mu mihigo biri munsi ya 50%. Iyo ugiye muri bya bindi yari twise rero ko ari technique, tuvuge ngo ibyo kuvuga ngo ese abaturage bagize uruhare mu igena igenamigambi ry'akarere, byumvikane ko hari naho dukwiye no kubyumva. Urumva hari nk'abantu bavuga batari ko subundi abaturage ibintu by'amafaranga kuboza ingengo y'imari, ko ari ibintu bisaba ubutekinisiye n'ubuzobere, ubundi abo baturage barabizi. Bikaba byasobanura impamvu icyo gipimo kikiri hasi. Ubuvugizi tugenda kubona nubwo umuturage tuvuga ngo ntabwo azi yize icungamutungo, ariko ashobora kumenya no kumva mu mvugo ye. Wishyize mu mvugo ye ntabwo byamubuza kugira uruhare.
Mu mihigo y'uyu mwaka uturere twari dusanzwe tuza mu myanya ya mbere nka kare ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, kare kamaze imyaka isaga 3 kaza mu myanya ya mbere, ubu kaje mu myanya ya nyuma kaba ka 20 mu turere 30, naho karere ka Gasabo kajya gakaza mu myanya y'inyuma. Ubu niko kabaye aka mbere mu gihe kare ka Musanze kaherutse utundi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho ikiziga cy'umwana w'imyaka 4 cyatowe mu kinogo cy'akazu ka sugumwe muri komine Muha, zone Kanyosha, mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura. Uwikekwa ko ubwo bwicanyi ari mu minwe y'inyamiramabi. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Fidelite Ishyaza.
Ibibazo rero byo ngaha, ntihagira umuntu aturira inzu, ntihagira umuntu yubahwa gusura kugira ngo abomore inzu.
Turi muri zone Kanyosha muri karitsiye ya Kizingwe Bihara, agacimbira ikibembe ya mbere. Ni igice cy'isaha 8 zirenga iminota mikeya gusa, kuko mu vyumva abanyagihugu bwo muri aka gacimbiri gashavukaraniga. Abarongoye zone bajeje intwaro ku rwego rwo hasi muri aka karere, bafatanije n'abajeje umutekano, bariko barabahoyahoya kugira batsinde ishavu ntibihore. Ishavu ry'abanyagihugu ryavuye ku kiziga cy'umwana w'imyaka 4 cyatowe mu kinogo cy'akazu ka sugumwe kumwe mu mihana igize agacimbika k'ibembe ya mbere. Icyo kinogo nacyo nyene ni cy'umubanyi w'uyu muryango uyu mwana avukamwo. Uyu mwana atowe ikiziga nyuma y'indwi zirenga zibiri yarazimiye. Jean Bosco Ntunzwe n'Imana ni sekuru uyu mwana.
Uyu mwana yari amaze kumbure indwi zibiri kumbure zitatu zirenga yarazimiye. Abari bagerageje kurondera irya nino umwana arabura.
Umuryango n'ababanyi ku rupfu rw'uwo mwana, kuri umwe w'ababanyi babo yari yarigeze guhiga ko azokwera ikibi uyu muryango wabuze. Ibyo bikaba byayivuye ku mbwa yiwe itewe ibuye.
Hari kwa kabiri umwana wanje uyu wiwe w'umuhungu agenda kwituma, imbwa igomba kumusimbira ko ngo imushahure cankoma induru nka ntori ibuye ndayitera nyene yaca atora rwa ruwiyo ngararunkubita aca araruntera cyandinyegeza sharaza n'umupfu ngo hewe wagira inyicira imbwa yanjye ngo ndababwire ngo nzobakorera ikibi mutazigera mwibagira kubaho kwanyu.
Izo nduru zatanguye kuba ku wa kabiri, mugabo ari umwana acabura ku wa gatatu, no kuvuga inyuma y'amasaha 10 nangahe ibyo yabivuze. Urumva bimaze kubonekana yuko avuze ko ari ishazo twereka twe tutazi, tugaca tubona anizo umwana umva biragaragara.
Uwo mwana mimi yagiye yambaye impuzu isuku kwa Musanze ari gusa, baramutse ururimi bamukura n'amaso baramurokora amagara bongera
kama mutabura nimbavu.
Kukiri chokiziga chunga na wimi ya kine kine gitogwa. Mungi wa wamura kukachimbiri. Avuga kuya wanyi saadzi doma humuhana huyo ike kwa. Yongela atego makenga naka motokabi ya humva.
Uyo musi naje ngeze kuhiremba jiwiwe. Sangi saadzi zichamuitio. Yokurugo guwiwe. Urachumva hacha haza waza kupoma. Waza kupoma njanda hama karumu jangoni. Mwayumbirize mkinoko ngomu hakarele hano murabi. Waje kuharaba. Basanga. Kwa mwana mukanya. Niyo wa musize. Abaza kupoma. Bariwa hama gawe nawe.
Ngo nibinu fikafiri yeyo. Wakayabu ni imka niwe wa hama gawe.
Wike kwa kwa ishiwa mwana. Asando taro murundi. Avoka mgeogo chugwanda. Abanyakizingwe bamwiya mirije
umuntu yashitse ngaha arahaba nku ari umunyamahanga nitwa tuzikwa shokora ikibikinga nuko ico twifuza rero muri kizingwe bihara ni ministerire ya Kibembe nuko umuntu vyukuri tudakene kuzosura kumwumva ngaha kuko yishu umwana ejo azava yica nabandi twamire gwandara tugira amahoro
Uike kwa kurugo bwicanyi nitwa rosaka ryo kumuvugisha kubera igipo icyo cyamaze kumutwara n'umukenyezi wiwe nawe nyene nitwashoye kumuronka amwe makuru twaronse avuga ko yahunze ayandi nayo akemeza yuko yahuye nihamuka Abdu bampoye mukuru wa zone Kanyosha amenyesha ko yoyikiye ku gipo cyo mutwaye kugira kimukingire nayo kurugo rupfu rw'uyo mwana akavuga yuko bagiye kugira amatohoza kugira ukuri kuja habona ibujumbura Fidelite ishatse cy'ugiye Amerika
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
Tujye inama
bityo duhuza ibitekerezo
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri radijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Ni muze dukumira makimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu kiganiro cyihariye Benjamin Gasamagera president w'urunani rw'abikorera ku giti cyabo mu Rwanda yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko uruhara rw'abikorera ku giti cyabo kwatunganije uburyo bwagutse bwo gushora imari zigera ku bantu benshi ni nkuru y'umenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa
Myaka 20 igihugu cyacu kigize impindura matwara cyane cyane mu bukungu hagiye hayimbwa za gahunda nyinshi ubu ngubu urabona ko navuga ko tugeze mu hagati y'urugendo gukora ubucuruzi mu buryo twishakisha nk'uko igihugu cyose cyishakishaga nyuma y'amarorerwa yabaye tukagira icyo tugeraho byo byarakunze byarashobotse ubungure aho tugeze ni hahandi urugaga rw'abikorera rugomba guhindura imyumvire n'imikorere n'imikoranire n'ukureba ryashoramari riri strategique rizana ibintu byinshi cyarimwe kandi bihuriyeho n'abantu benshi atari ryashora mwari mujya mukunda kutuvuga wenda ngo kugiti cyacu ni ryashora mari abantu bafatanyije ritanga amahirwe yo gukira vuba ritanga amahirwe yo gukora neza ndetse ukaba wanakora ujya no mwipiganwa mpuzamahanga hariho ni urugaga rurimo kwibandaho cyane muri iyo mpindura amatwara y'imitekerereze ni ukuvuga ko igihugu cyacu ko cyagiye gitera imbere muri imyaka 22 ishize cyateye imbere vuba gihindura ibintu byinshi abikorera rero babigizemo amahirwe yo kwiyubaka muri bwa buryo bwari busanzwe ubu rero turashaka natwe gukora muri bwa buryo budasanzwe buhe ngira ngo wabonye za collective investment ziga turashaka kuzubakiraho kuko iyo abantu bagiye hamwe wawundi warufite miliyoni ijana undi afite 50 undi afite 200 bagashyira hamwe miliyari 5-10 bashobora gukora uruganda urwo ari rwo rwose bashobora gukora bank bashobora gukora kampani ya assurance kigiye baba bageze muri rwa rwego rw'ishoramari rishobora gukurura intege nyinshi cyane mu buryo rusange mu buryo bunini ubu vision aho tugeze mu ndoro amatwara yacu mu buryo bugari kandi byaratangiye kugaragara ariko icyo nabizeza nuko bizagaragara kurushaho ikindi cyakabiri ni kugira ishoramari ririmo innovation guhanga udushya kugendera kudushya kuko isi irimo kwihuta cyane ntabwo tugomba kugumya gukora umwuga w'ubucuruzi nk'uko basdata na basogokuru na basogokuruza babukoraga uko dutera imbere duteza imbere n'abandi ibi rero mu myaka iri imbere mugiye kubibona hari imishinga myinshi yaba mu gihugu cyacu yaba no mu karere kugira ngo twihe amahirwe yo kuba twayigiramo uruhare ko tuyigiramo uruhare rero ibyo nitubikora ndemera ntashidikanya ko mu minsi iri imbere imibare y'abashomeri izagabanyuka cyane iyo urebye mu Rwanda ni ibintu bitanga icyizere ariko akazi kagomba gukorwa ko ni kenshi
mwabishyize mu gihe kingana iki
ubundi tugira za action plans zacu bari buri myaka itanu niba ntibeshye ni ibintu byatangiye sobura imyaka itanu navuga ko tugenda tubi fine tuning ariko ubu niyo ntumbero dufite gushishikariza abanyamuryango bacu kujya mu ishoramari strategy
urabona uko ikibazo cy'ubushomeri kimeze mu Rwanda hatagize igikorwa bifite ingaruka ku buzima bw'igihugu
buriya ni nk'ahandi hose ubushomeri cyane cyane nko mu Rwanda uburezi bwacu nabwo bwateye imbere ku mashuri amashuri yariyongereye iyo urebye imibare iyo amashuri yariyongereye abantu bakagira ubumenyi nubwo wenda bavuga ngo si ubumenyi ngira ariko ubwo bumenyi baba bufite ni ukuvuga ko ibyo bakenera nabyo biba byinshi uko umuntu wize n'utarize ibyo bakeneye kugira ngo babeho ntabwo ari kimwe rero niba abikeneye ntabibone ni ukuvuga ko ikibazo nacyo kiba kinini kurushaho ni ukuvuga ko rero ubushomeri bukomeje kwiyongera imirimo ntiboneke cyaba ari ikibazo kinini gikomeye ku gihugu cyacu niyo mpamvu numva ko urebye umurongo ibyo umurongo dukoreramo ibyo duhora dukora ntabwo dushobora kubyemera birababaje ko ari ikibazo tukirwana nacyo ariko ndumva tuzakunja amashati twese tugakorera amashati n'amapantaro tugakorera hamwe icyo kibazo tukakibona igisubizo
Bwana Benjamin Gasamagera perezida w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda turabashimiye ku mwanya muhaye radio ijwi rya Amerika
nanye ndabashimiye cyane kandi tugira icyizere ibiho byose bitwereka ko byose byashobotse n'abiriya nabyo bizashoboka
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC tugaramukiye mu Burundi aho umushikiranganje w'intwari bihereye agabayisha abari mu nzego z'igihugu bafasha ubudandaji bw'amagendo mu ntara ya Kayanza hari mu nama yo kurabira hamwe ukugena ubudandaji bw'amagendo gusesagura amatungo y'igihugu n'igiturire vyo tuzwa ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
Igiturire kiri mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu umushikiranganje w'intwaro ibereye Serge Ndayiragije yabiciye ku masonga umubonano yagiranye n'abaserukira abandi mu buzi bwa leta no mu bikorera utwabo mu ntara ya Kayanza hari mu ntumbero byo kwiga inyene urudandazwa rwa magendo no gusesagura amatungo y'igihugu byosezererwa mu Kayanza ngaha umushikiranganje w'intwaro ibereye yahagaze cyane ku rudandazwa rwa magendo mu gisata cy'ikawa n'ubutare bishoka hanze ari nacyo yamenyesheje ko cyamuhagurukije ahanini kimushikana mu ntara ya Kayanza
gira murazi ari nacyo kinini yacanzanye ikawa iri kwiranyurozwa muzi yuko iri kwiranyurozwa ikawa aha ndashimiraho cyane kuko mu byo byazanye ikawa iri ukuntu ikawa byananiranye iguma ijabuka imbibe benda babaze muri ko muhombya umukuru w'igihugu guverner afise abatwara kuva ku ntara ari guverner gushika ku munyumba 10 none ko ari hose ibyo bintu bicahe niyo ko bitacho umuyaga biguruke buryo nta nkongo buri sati bidahizwe hari mwa santere nabo nyi rusanga arabatware atari mboneza
umushikiranganje w'intwaro ibereye avuga ko atahubitaniye no gutaya igihugu mu kaga agira ko agabisha ababikora
ndabasavye iki kintu cyiswe ikawa cyo kwivana umushangare turi kumwe yaza kubabwira bitari bikena we naza kuvuga no kuri kintu cyiswe ikawa muhagarike kuko bwo mwisha igihugu kugura imiti ava mu madovize muraza batabara baro turumwika hanze kugura imiti turi kama dovize none mu madovize ko mu yagabira kindi igihugu azovahe
nirande kuri amakere arongoye ishira hamwe Enter Cafe ihurikiyemo abashora abatonora n'abarimye bikawa mu Burundi avuga ko u Rwanda ruriko ruriyitirira ku isoko mpuza makungu ikawa y'u Burundi ishoka muri ico gihugu kuri magendo
babivuze igihugu cy'u Rwanda kirango ikawa y'u Burundi ikayitirira zigacika rwabo bisigura ko haraho tayundi gera kwitwa ko ikawa y'u Burundi bikazimanga uko yagiye bidaciye mu nzira y'ukuri. Uko bigenda rero abanyarwanda sinzi kwa dusunja kudandaza bo baba bafite amakontra n'abazobagurika ikawa basinye imbere bakora ibishoboka byose kugira ngo barondere ikawa iri yose kugira bonora amakontra basinye n'abagudu kuko mu ikawa usinye kontra n'umuntu ntumuhe ikawa uba wikuye.
Uwo akurikiranira hafi igisata cy'ikawa avuga ko amatoni 4,000 y'ikawa amaze gushogwa hanze afatira ku mwimbi wari utegekanijwe kuboneka mu isarura ry'uno mwaka. Mu ntara ya Kayanza haravugwa kandi n'ubucuruzi bwa magendu mu gisata cy'ubutare bushoka bucishijwe muri komine ya Kabarore. Ariko ngaha umustanteri w'iyo komine Ntakirutimana Victor avuga ko intambwe bageze ko ariyo kwishimira.
Ndagwa ndabwire yuko ibintu bishobora gupfa ku mpande zose. Hari umushikanga yigeze kuza muri komine y'Ikabarore, icyo gihe abari bajejwe Societe Komebu twababwira yuko ubusuma bwinshi buba bukorwa n'abakozi bo muri iyo sosiyete. Icyo gihe ndibuka yuko umushikanga ashitseyo nasabye ijambo kugira ngo asigurire abari bahari ingene ubusuma bwa Kolombo tatarite bukorwa. Muri icyo gihe yaragiye ijambo sinashoboye kuvuga, kandi ari muri komine nari ndongoye. Gushikaho n'abamenyeshamakuru bavayo nashoboye kuvuga ngo shikirize ingorane ziri muri icyo gisata cy'ubutare. Ariko Imana ishimwe yuko ubu nibaza ko nyakubahwa Directeur General wa OBM yotwe cyabona ko kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka tutagiye gukora neza n'umushikiranganji n'abacukura ubutare umwe mbora duze cyane.
Umushikiranganji Serge Ndayiragije yagarutse no ku bunyonyezi bw'imiti yo kwa muganga, igituriye mu gipolisi kigenzura uruja n'uruza ku mabarabara, igifungo mu gutanga akazi mu gisata cy'indero n'imanza ziribwa mu gisata cy'ubutungane. Kugira biranduranwe n'imizi, umushikiranganji Serge Ndayiragije yasavye abarongo yabandi kuba imboneza gusumba kuba abatware. Mu Kayanza, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya yamarare katubutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Igihugu cya Korea ya Ruguru cyagerageje n'umunsi wa gatanu ubwira gatanu ikigwanisho ruhonyanganda hafi y'ikibanza cya Punge. Nicyo kigwanisho ruhonyanganda gikomeye cyane icyo gihugu kigerageje gushika ubu. Leta ya Korea ya Ruguru yatangaje ko igeragezwa ry'icyo kigwanisho ruhonyanganda ryagenze neza. Umutegetsi akomeye w'umugwi ugwanya ubutegetsi mu gihugu cya Siriya yarishwe. Abagwanya ubutegetsi bavuga ko indege z'ingwano zateye amabombe ku bategetsi b'umugwi fata al-Sham bari mu nama hafi y'igisagara cya Aleppo. Abu Omar Sarakeb azwi kandi ku izina rya Abu Hajar al-Homsi yishwe mu gitero cy'indege z'ingwano cyagizwe mu gice kiri mu karere ka Aleppo. Abagwanya ubutegetsi bavuga ko icyo gitero gishobora kuba cyagizwe n'indege y'ingwano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho ibihugu indege z'ingwano zagize icyo gitero bitemejwe icese. Jean Ping, umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Gabon, yitwariye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 27 z'ukwezi k'umunani abisabwe n'amakungu. Ibyo bitangazwa n'umuserukira mu rwego rw'igihugu rero gutunganya amatora Paul Marie Gonjud. Abategetsi basabye Jean Ping kwitarira ivyavuye mu matora mu sentare y'igihugu, harimwo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon. Gonjut avuga ko Ban Ki-moon n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubufaransa na bamwe mu bategetsi b'ibihugu byo muri Afurika basabye ko Jean Ping yitwarira muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu cya Gabon ivyavuye mu matora. Umukandida w'umurepublika Donald Trump mu kiganiro yahaye televiziyo ya Leta y'Uburusiya yerekanye amazinda ku bivugwa ko Uburusiya buriko bugerageza guhindura uburyo Abanyamerika bakwiye gutora mu kwiba amabanga bakoresheje ubuhinga bwa none. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu twari tubafitiye muri uyu mwanya. Ibiganiro byo muri uyu mwanya rero bigarukiye ngaha, mwari kumwe kuri mikoro na Jean-Vidal Niyongabo, washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi. Tubifurije kugira umugoroba mwiza mwese, mubandanya no gukutukurikirana mu biganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.